mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri cya 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro vy'ino mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Ibi byumba byubatswe bitandatu mwabonye hariya nibi bibiri twafashijwe na leta. Ambasade y'u Buyapani yakira abana 880.
Uyo ni Geoffrey Ngiru Unsanga Kayonde atwara ishamwe mpuzamakungu ADRA mu Rwanda, aho yari kwerekana amashuri aheruka kubakwa mu kambi ya Mahama mu gihugu cy'u Rwanda ingenangana. Iyo nkuru uco kimwe niyerekeye onu ivuga ko ifite urutonde rw'abagirizwa ibyaha bikomeye mu Burundi. Turazigaruka ko handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu. Akombanze ndabwire muri make ku ndege yarivuye Dubai yashizwe haruhande akanya gato ishitse ku kibuga c'indege mpuzamakungu c'i New York. Inyuma yaho habonetse amakuru avuga ingwara itaramenyekana yafashe ingenzi zari muri iyo ndege. Ibigo byo muri Leta Zunze za Amerika bijeje kugenzura no gukinga ibiza n'ingwara nizo vyafashe iyo ngingo yo gushaka uruhande iyo ndege yo muri Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu yari mu ingenzi 520 kugira ngo basuzume ijana muri bo. Bamwe babasanganye inkorora, kumeneka umutwe, kubabara mu mihogo hamwe n'ubushuhe bwinshi. Abategetsi muri Amerika bavuga ko ingenzi zitatu hamwe n'abandi indwi bakorera iyo ndege nyene bashizwe mu bitaro. Abandi barekuwe babona kubandanya urugendo mu gihe hakibandanya harondegwa icateye iyo ndwara. Akamo kamakungu gasaba Siria hamwe n'ibihugu bicuditse arivyo Burusiya na Iran kwirinda ico cose samaraso kigahungabanya ubuzima bw'abanyagihugu mu ntara ya Idlib kariyongereje kwa gatatu. Akareye k'iyo ntara gahana urubibe na Turukiya, nico gice ca nyuma kikirimwo abarwanya ubutegetsi bwa Siria. Abasirikare ba Siria bariko barakizura iyo ntara kandi ababikurikiranira hagufi bavuga ko hashobora kuba urugamba rwa gisirikare rukomeye cane. Perezida wa Amerika Donald Trump yavuze ejo kwa gatatu ko atawo kwemera ubwicanyi bugiye kuba muri Idlib ko mu gihe vyoba amakungu hamwe na Leta Zunze za Amerika vyoshavura. Abajijwe nimba hari ico Amerika igiye gukora co kubuza ko ico gitero kiba, Trump yishuye ko ariko abikurikiranira hagufi adatomoye ico Amerika izokora. Umugabane wa Afrika naho umushikiranganje wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed ejo kuwa gatatu yaragendeye Eritrea, urugendo rwa mbere agize muri ico gihugu kibanye ico mu ihembe rya Afrika kuva mu kwezi kw'indwi, aho harangira icuka c'intambara cya kimaze imyaka 20 hagati y'ivyo bihugu. Urwo rugendo rw'iminsi ibiri arukoze ariko aratahuka ava mu Bushinwa mu nama yahuje abakuru b'ibihugu vya Afrika n'Ubushinwa i Beijing. Ethiopia na Eritrea vyarungiye kunga ubucuti bwari bwaratosekaye ico kiringo cose nyuma yaho Ethiopia yemereye guheba ubutaka bapfuye kuva myaka ya 90. Mwamenya ko Ethiopia itegekanya kongera kugurura ambasade yayo i Asmara ku munsi uno munsi wa kane. Radijugi Amerika samina na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi ho turuka imirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41 ku mugoroba mutwumva kuri 19 na 22. Turi kandi no kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
nongere ndabahe ikaze umugwi wa unujeje gukora amatohoza kuvyaha vyo vyarakoze mu Burundi kuva muri 2015 uvuga ko uza waragize urutonde rw'abakekwa kuba barakoze ivyaha vyagahumira bunwa no guhohotera kiremwa muntu mu Burundi mu cegeranyo uyo murwi waraye usohoye abahugize bavuze ko biteguriye gukingira amasura no gushikiriza urwo rutonde impande zitandukanye zirabishinga n'ico kibazo ejo tukimara kuronka ico cegeranyo navuganye nagiranye ikiganiro na Madame Françoise Hamson ari mu bagize uwo murwi atangura ambwira bikuru bikuru biri muri ico cegeranyo cabo.
Et les conclusions de la commission d'enquête, ce sont à vrai dire.
Ibi muri ico cegeranyo ahanini ubiravye ni nk'ibiri mu co twasohoye mu mwaka uheze. Mu Burundi haracavuga ubwicanyi ndengerabutungane, uguhagarika abantu bidaciye mu mategeko, guhohotera no gufata kiremwa muntu bunyamaswa, gufata ku nguvu abapfasoni n'ukwaka uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro. Hari ivyahindutse ariko tugeranije no mu mwaka uheze. Mu mwaka uheze, iyo umuntu bamuhagaritse bamukuye muhira ikiziga ciwe catorwa mu ibarabara, vyumvikana ko umuntu vyari vyoroshe ko abiwe bahuta bamenya ko yagandaguwe. Ubu ivyo ntibigishoboka kuko abanyuruzwa ibiziga vyabo bije gutabwa mu nzuzi, mu mashamba no mu binogo rusange. Kuba rero ibiziga bitagitogwa mu mabarabara ntibisigura ko ubwicanyi ndengerabutungane bwaheze.
Izo mpinduka zose mudondaguye ko twumva ata ciza kirimwo, none kuva mu mwaka w'2017 nta cigeze gihinduka ciza.
Birababaje ariko nta cahindutse mu buryo bwo gushimagiza. Kubarabira kure bukibaza ngo Burundi buratekanye, ariko ko gutekana kurasiguritse. Abanyagihugu baratewe ubwoba ku buryo batacubahuka kuvuga. Akarorero nako matora yo guhindura ibyirinzo ashingiro, aho urwaruka rw'imbonera kure rwatera ubwoba abanyagihugu basaba kwiyandikisha no gutora ku nguvu yego.
Mu cegeranyo canyu mugaruka ku co mwise imvugo icanishamwo ikoreshwa na Perezida Nkurunziza ituma ibintu vyunyuka, mwoduha akarorero ka zimwe muri izo mvugo?
Uturoni twinshi kandi si Perezida gusa twadonye ku rutoke. Hari nk'indirimbo z'imbonerakure urwaruka rwegamiye umugambi uri ku butegetsi zahamagarira inzanko z'imirwi imwe imwe harimo Abatutsi. Imvugo nk'izo abantu bataravye neza zizoshobora gucanishamwo. Ni ko abanyagihugu baratahuye ko ikibazo kiri mu Burundi ari ikibazo ca politiki atari ic'ubwoko, yamara amajambo yuzuye gucanishamwo yo arahari. Vous évoquiez que vous n'avez pas eu l'occasion d'être sur place à Bujumbura.
Mwatubwiye ko mutigeze muhabwa amahirwe yo kwishikira ku rubuga ngo mwirabire uko ibintu byifashe. Ku bwanyu biroroshe ko umuntu yizera ibiri muri iyo raporo? Amakuru mwayaronse mu
bwe. Aller au Burundi, mais c'est l'État qui nous a empêchés.
Twari guhimbagwa iyo tuja kwishikira mu Burundi, ariko leta yaratwimye amahigwe. Naho biruko ntacho byatubujije mu gutororokanya makuru yizewe. Ku kibazo caho twayavana mu bahungiye mu bihugu bibanye vy'u Burundi n'abahoze ari basoma mbike w'ubutegetsi. Amakuru n'ivyemezo turavyitondera ku buryo ubuhamya bwose butangwa butegereza guhurizwa ko n'impande zitandukanye kandi akaba ari ukuri. Sinanse ko ari abaronswa impusha zo kugendera Burundi, ariko aba bazironswa ni abataba bajanywe no kuraba uko ivy'agateka kazi na muntu vyifashe. Akarorero nk'amenyeshamakuru mpuzamakungu nta musha bakironswa. Abazironswa ahanini rero ni abatacu baba bagiye kubaza, abandi nabo bakarinda guherekezwa na leta hama ikabereka ivyo yishakiye, gutyo ntibashike hose canke ngo babaze uwo bishakiye.
Amareta nayo muraheza mukagira ico muyibajije mumaze gutororokanya ayo makuru, niba biba nk'iyi raporo bayivuga kwiki?
Nous avons essayé à plusieurs reprises
Tumaze kugerageza kenshi haba mu mwaka uheze cyangwa no mwaka tubikishije ku bategetsi bari ngaha Geneve cyangwa Bujumbura. Haraho bashima kutatwishura cyangwa bakabihakana. Birababaje kuko twadukeneye kumenya ico leta yibaza ariko ntiyigeze ishaka gukorana n'umugwi wacu.
Et quelle est la suite
igikwiye gukurikira inyuma iyi raporo yanyu n'igihe?
Bien, ça dépend surtout des
bizova hanini ku gihugu. Twebwe aho tugarukiriza ni gukora amatohoza ariko ntacho turi buhindure. Twibaza ko imigwi itandukanye irimo nk'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko, umuryango w'umwe bwa Afrika n'akanama ka ONU kajeje umutekano bakeneye kumenya uko vyifashe mu Burundi. Igikorwa nyamukuru rero gisigaye mu minwe y'abandi bakwiye gukorera ku makuru twabahaye kugira ngo barabe uko vyohinduka. Nuko rero tumaze kumva Madame Françoise Hamson ari mu murwi wa ONU jeje gukora amatohoza ku vyaha vyoba vyarakoze mu Burundi kuva mu 2015 atubwiye yuko leta ataca yashimye kubabwira ku ico cegeranyo twahisemo kwibariza leta y'u Burundi duce kumushikiranganje arabiza agateka kazi na muntu Martin Ivyabandi yavuganye na mugenzi wacu Frédéric Nkundikije amwishura yuko ico cegeranyo atagaciro na gatonya leta igiha kubwa Martin Ivyabandi imvugo zabo bahinga ni zigera zihinduka.
Yara for Uganda yo ndo tangaza kuko guhera mu 2015 iyo raporo kumariye. N'urukurikirane rero gukinjira byari birimo cyane cyane bikoboneka yuko bagenda baragira icyo bitabwo mu Faransa rumigero cy'icyo cyo. Twabonye mwo ibirimo byo birateme. Umukuru w'igucacu yo mukuru w'igihugu yakize mu biro byiwe no mu bamufasha muhira batangiye ubwoko bwose b'intara zose tuzaje muri kaje cy'igihugu cyacu kumusha mu kwigisha rero amacako birugwango n'agasuzuguro ni bya bindi tubona yuko ari byo gusuzugura muri Afrika abantu bakoreshwa n'abazungu babarihaye. Ikindi ni raporo ishaka kwerekana yuko inzego z'umutekano cyane cyane intwajyagabo zikuru ko ari byo zishyize zigenda mu byo guhondera cyangwa kazi na muntu bikaba biboneka rero bitagize birafite intumbero kuko ni kugira uca intege muri izo nzego hanyuma uce n'ivutu abenegihugu hanyuma ubutegetsi busenyuke.
Iyo raporo yavuga ko ubwicanyi bubandanya gufunga abantu eka kubatoteza eka no gufata abafasoni ku nguvu kenshi na kenshi ngo bikaba byisunga imvo za politike imigambo cyangwa ivyimvo vya politike ivyo vyo mubivuga kwiye.
Ngundi kigere hari abantu nabo tukamubamo ndabahinga agenda gategura rakuru yo kugenda rudubiza gusa kwibeza ama kuvuga yuko ibyo bitugire byaduze kubwita bwabandanije rimwe na rimwe ari je kibaga kimbo nyamukuri biri kandi kitanga rakuru yo n'uko turabye kugira n'aya masaha turavugana niko ndikuru muri amahoro bari tuvanye n'umukuru w'igihugu yaho indongozi z'igihugu abene gihugu aba ariko baratamba bagataje ibintu bikorwa bindi bagiye kurango cyo gihugu kiro cyarano bikorwa bisiragere aho umukuru w'igihugu agenda mu nabene gihugu nabandi n'ibindi n'uko cyose tuvuga yuko ati akazira muntu ariko arahungabana ko ari mu bwicanyi ko abagore bakora fatwa ku bibi navuze yuko uri tuvuga yuko twese turi paradizo hariho utunatuye zigera turaba mugabo n'icyo bishira ku general kanaka n'umushira nganzi kanaka avuga cyane ko bwo mukuru w'igihugu
muravuga ko iyo raporo itagira ishingiro ikintu mwebwe mwibaza cyo bagituma izo raporo ziguma zisohoka zivuga ubwicanyi buri mu Burundi n'ikihe ku bwanyu ikintu cyo bagituma abahinga babinonose batanga raporo mwebwe muvuga ko atariyo niki
muri kino gihe ibyaha gatakazi na muntu ni bisye binakoresha kugira basigira amaleta irakwagiriza yuko wewe uri kamuhe mu kuhungabanya gatakazi na muntu hanyuma ikabandanya kirungika y'inteko biro byatakuwa amazi hanyuma acyaba bagabo ne mubaho naba kirinzi ne mubafate kuko bidahuye n'inyungu z'abantu bakiri ni kimwe ni byananiranye 2015 aka gukoreshwa biciye mu gatakazi na muntu kugira bishikwe ko ariko naho rero abarundi baravuze bati twirirwa cyahaje na muntu w'ikireke tubirabe uko igiye twari mu magoba n'amarusha atagira uko angana hari ibyo bice bice byagiye birafatwa amaraporo nkawe yabaye yahabi 2002 yahabi 2008 2003 ibyo twabibonye mbega ubu hari abakuru umukuru w'igihugu yatowe mbega ubu yaho abajyagihugu bashikiranganje bagenda kubaka amashuri bakagenda gukora ibikorwa mbega ubu babura amatari bahamagaza kuza kubaka amashuri kuza kwegera abanyagihugu nuhageze yuko amarafu ya gasakisa kimwe na rimwe urafasha guteranya aza aca yiyongera cyane gusubira umuntu ashobora kujya gukibaza tubwira by'abahinga by'amatoto y'amatohoje nawe tubona yuko kimwe na rimwe agenda afite umurongo yahawe
Martin Nijabandi, Mushi Kiranga Burundi, as is well at Kazamun, Murakoz Changose Kukanya Maduhai.
Amakuru avugwa makambi ubu naho duhereye mu gihugu cy'u Rwanda hejo kwa gatatu ushikiranganje rujeje gutahukana impunzi no gukinga ibiza bwaraye buhaye impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Mahama mashure n'ibibuga byo gukiniramwo ibyo byose byubatswe mu buryo bwa kijambere n'amashyamwe impunzi amakungu nka RCR na UNICEF mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru yari yagiye gukurikirana ibyo bikorwa
abona abana bo mu ikambi y'impunzi z'abarundi imahama bafite imyaka ya gato 3 n'6 bariko baririmbira ubushikiranganje bujejwe gutahukana impunzi n'ibiza mu Rwanda hamwe n'amashami mpuzamakungu abajejwe kuko babahaye amasomero mashasha akomeye yo kwigiramwo Geoffrey Ngiruwonsaba Kayonde atwara ishyirahamwe mpuzamakungu ADRA mu Rwanda byitaho indero imahama aratubwira amashure yubatswe ingenangana
abanyeshuri bagomba kuba bari muri ECD hose muri iyi nkambi ni 5211 ubu ngubu ibi byumba byubatswe 6 mwabonye hariya nibi 2 twafashijwe na leta ambasade y'Ubuyapani yakira abana 880 bivuze ko hasigaye 4331 bakigira muri za shitingi za plastic ikifuzo nuko bose babona ibyumba nk'ibi ngibi
naha abana basigaye bigira mu mahema bakiri benshi abarimo bobo barashema ko hari gice kimwe kironsaho cigira batazovigwa n'imvura yamara barafite n'ibindi basaba kugira ngo barangure akazi kabo neza
kibazo biratugora nyine turakenera nk'amahugurwa ku rurimi rw'ikinyarwanda cyane cyane
twebwe no kuvuga agahembo turonka duhembwe utuntu dukeya dukenyene dutafashe 300 mu gitondo n'300 kumugoroba na mahera makenge ubwo nyene twasaba ko ahubwo ari cyo mwodufasha kuko ibikorwa dukora birarenze turakora gusa tunezerwa ko dukora ibikorwa biteza imbere igihugu
iriwane y'amashure barashikirijwe kandi n'ibibuga by'umupira w'amaguru hamwe n'ahandi ho gukinira zimwe mu mpunzi cyane cyane abakenyezi bavuga ko iyo ngabire izotuma urwaruka rudasubira guta umwanya mu biyo by'abwenge
abana bahora biyerereza abana ugasanga bagiye inyuma y'inkambi abana bamwe bamwe ugasanga handutseho n'ingeso mbi zo kwiba ariko ubu ko baronsaho bazaza barakinira turumva ko ari nyinshi kuri twebwe
ubuserukira impunzi Pasteur Jean Bosco kwibishatse arashima iyo ngabire bahawe
ni igikorwa cyiza dushima kuko abana bazoronka ahantu bashobora kuba bari hamwe bahurira bagaterama bagakina mbega mu rungano rwabo uko bangana kose mu bana dufise ntibihagije ariko turashima ku byo turiko turaronka kumbure n'ibindi bizoza n'ubundi tugira dusaba ubuvugizi kugira ngo nk'uko byabereye muri mahama ya kabiri n'amahama ya mbere bose urakatugira gutyo n'amahama ya gatatu mbega ahantu hose
umushikiranganje aje ryo gutahukana impunzi no gukinga ibiza mu Rwanda umufasoni Jean d'Arc de Bonheur avuga ko abana bose babwirizwa guhabwa ibikwiye kugira ngo bakure neza naho boba ari impunzi yemeza ko umugambi ubandanya gushika amashuri yubatswe mu mahema akuweho
abana babo babona ahantu bisanzurira bakabona aho bidagadurira bakabona aho barererwa neza bagatangira nabo kwitabwaho nk'uko mubizi mu Rwanda dufite gahunda ya yirere ry'abana guhera ku myaka 2 kugera kuri 6 bityo rero no mu mpunzi tuhashyira iyo gahunda kugira ngo nabo babe bakura neza kuko nabo n'abana b'isi n'abantu ni kiremwa muntu tugomba kwitaho mu by'ukuri kugeza ubu murabona hari aho bubatse ibyumba by'irerero ry'abana bato byumba bigera ku 8 ariko hari naho kwidagadurira hari imikino itandukanye bikaba rero byaratwaye amafaranga agera kuri miliyoni 250 z'amanyarwanda.
Mwabyumvise ko ari gahunda ikomeza UNICEF mu gice kifitiye projet yo gukomeza kubaka ntabwo bihagarariye ahanga.
Ikambi y'impunzi y'imahama iri mu buseruko bw'u Rwanda irimo impunzi z'abarundi zirenga gato 1,058. Igice kinini cyabo kigizwe n'abana bafise imyaka yo kwiga hamwe n'abakiri bato. Pierre Claver Niyonkuru imahama ku bw'ijwi ry'Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru na wewe urakenuye tukiri mu gisata c'impunzi nyuma yaho komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Congo itanguye igikorwa co kujana mu makambi ya Murongwe impunzi z'abarundi zari zimaze amezi 8 imikambi y'agategekanyo ya Kavimvira iri mu territoire ya Uvira intara ya Kivu y'amajefo. Izi mpunzi zisaba ko ishami rya ONU ribitaho RCR ryoshira abana babo ku ishuri ndetse bakanavuzwa neza. Ni mu kiganiro bagiranye na mugenzi wacu Vedaste Ngabo aho abavuze bagarutse ku buzima bubi babayemo.
Turashimye yuko dusitse ngaha twari ahantu hagugaranye. Turanezewe yuko dusitse ahantu twotemberera twokorera umugambi gusa ntibaraduha ibintu nyene bishobora kudufasha.
Ubuzima niteze ngaha niteza yuko ingorane nahuye nazo mu Kavimvira yuko ngaha tutosubira guhura nazo. Icya mbere nosaba yuko abana banjye bo kwiga. Icya kabiri nkasaba yuko noronka aho nicara nkaronka ahomba ibindi bikazira ko bukebuke abana bakanka icyo baza barafungura.
Ubuzima twari tubayemo mu Kavimvira ni ubuzima butari bwose cyane. Ubuzima bwari ubuzima bubi kugira ngo turonke kidufasha ahanini twayikorera garantiya tukaca mu mabuye tukora umucanga bwari ubuzima butoroshe. Ariko ubuzima twiteze ngaha niba twari ubuzima butoza busa n'ubwo twarimo. Ca mbere twifuza ko tworonka aho twoba. Ca kabiri twifuza ko abana bacu bokwiga. Ca gatatu twifuza ko tworonka ikidufasha kugira ngo tubeho neza tugire amagara meza. Ica kane ndetse tukaronka naho twokwivuriza tukahora dufasha kugira ngo tugire ubuzima bwiza.
Ubuzima niteze ngaha ntabwo mbona kubera nashitse nziga ko ndoshika nduhuka none nsanze hari ikibazo cy'amazi. Amazi niyo duhangayikishije cyane nk'ubu kuva dushika turonka ibidi imwe yo kurondera uko tujya mu gani turonka yo twoga cyangwa ngo turonka yo tumesize impunzi z'abana. Impunzi abana baje badahwamo basubiramo zatunukiye ko isabune ntituraronka isabune. Ubu nyine turi mu buzima bubi kubera ntiturahamenyera ngo tumenye iyo tuvoma tumenye iyo turondera amasabune. Icyo nakongera ko nuko mbona umenga ibintu byo gufungura nabyo nyine biraduhangayisha kuko ntaje dufise kubisanzwe nk'abanjegeri bankaje bampaye nditayindwi. Ariko amanjegeri bampaye nayo iminsi ibiri yonyine kandi banyandikiye ko bampaye ingezi indwi yose none zizoma zindwi mwabo bana bose sise. Ibijyanye n'injya nuko mbona umenga bokongera ko cyanke bakadusohora natwe nk'uko basohoye abandi tukaza turisumira.
Ubuzima nshimye nakora niteze ngaha nuko nyonka aho mbashe melande kibutigo kugira kabiri niko tworonka ivuriro bahanye na hafi ngaho nyine mu nkambi kose ngaho ko ivuriro ryo ngaha riri hantu kure cyane rwose bitatworohereza. Ikindi nacyo nuko nyine nasaba ko tworonka isoko iri hafi nyine mu nkambi. Ikindi kandi nako ndasaba niko tworonka abana bakaje ku ishuri hakiri kare ko bafashe ko abana baje ku ishuri. Kandi ikindi nyine nasaba ko tworonka ikidufashe kugira ngo turebe ko tuhinduye ubuzima bwacu tubayemo ko tutayora mu gihe cyo kuri muri katara z'umuntu kabindiye imicanga yatwishye amagaze yatwishye imirongo yaraboze iyo tworoheje na twese turimo tuntu aho tuba tuntu naho tuza turarima turimira abana aho tuba kuvuga ko tudufashe ariko badufashe cyane rwose.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu. Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukanya akadico ku mbuga ngurukana bumenyi. Ubuyobozi bw'ishure kaminuza y'inderabigisha NS mu gihugu c'u Burundi urategekanya kongereza ibigo vy'iyo kaminuza mu ntara zo hagati mu gihugu nk'uko biri mu mugambi wa leta. Urwandiko umuyobozi aherutse gusohora ruriko ruraca ku mbuga ngurukana bumenyi ruravuga rero ko hari abanyeshure bo mu mwaka wa mbere bazokwigayo guhera uno mwaka buca utangura. Harabibaza rero nimba koko ico kigo carahejeje gutunganywa ku buryo gishobora kwakira abanyeshure. Hari nabiyumvira ko hazo kwigayo imvukira za Rumonge gusa. Mugenzi wacu Bujumbura Diane Ndonse yacishije amaso ku mbuga ngurukana bumenyi yongera araducukumburira ukuri kuri muri iyo nkuru.
Mu rwandiko ubuyobozi bukuru bw'ishure kaminuza y'inderabigisha NS bwasohoye kuri uyu wa kabiri busaba abanyeshure bazotangura mu mwaka wa mbere wo mu gisata ca genie electrique kwitegura kuzokwigira mu kigo Mugara ciyo kaminuza kiri mu ntara ya Rumonge. Muri ubwo rwandiko biratomoye neza ko bazoja kwigirayo muri uyu mwaka w'ishure w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ushira w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda. Mu bamaze gusoma urwandiko ku mbuga ngurukana bumenyi hari abagize icyo baruvuga ko. Dusome bamwe muri bo tutarinze kuvuga amazina kuko tutavuganye nabo. Duhere kuri uyu agira ati: iyo campus ni kuva ryari gada? Uyu nawe abaza ati: hazokwigira yabo mu Rumonge gusa canke ari uburaro? Tubandanye n'uyu avuga ati: mbe burya hazoboneka abigisha bama bagiye kwigisha mu Rumonge bakagaruka no kwigisha hano mu gisagara? Uyu nawe asa n'umwishura yitwengera ati: hahaha emwe, ya barabara rija mu Rumonge rizoheza mu nzira abo bigisha batarashika yenda kurahiye. Tugarukirize kuri uyu yavuga ati: reka tubirabe iyo bitera bigana. Aha rero ijwi rya Amerika ryarondeye umuyobozi mukuru w'ishure kaminuza y'inderabigisha NS Nusura Hassan kugira ngo atange umuco w'itunganywa ry'iyo kaminuza. Yishuye ku murongo wa telefone ko ata makuru yo bitanga ko kuko bikiri mu nteguro. Ivyo bikabuko mu gihe uyu mwaka w'ishure bitegekanijwe ko uzotangura ku wa mbere w'indwiza bucitangura. Abanyeshure bavuganye n'ijwi rya Amerika bavuga ko ata makuru babifise ko uretse ubwo rwandiko basomaho rumanitse mu nyubakwa z'iyo kaminuza. Uko biri kose, umushikiranganji w'inyigisho za kaminuza n'ubushakashatsi Gaspard Banyankimbona avuga ko bakirindiriye amakuru ava mu gisata gikurikirana ibijyanye n'itanguzwa ry'inyigisho zo hagati mu ntara.
Ngaha tugira Imana turafise urwego turabira ko ibisabwa bikwiye kugira ngo igisata ikisanke kiriya kimurirwa handi. Ubwo rwego nabwo ni Commission Nationale de l'Enseignement Supérieur. Igihe cyose izoduha avi yuko ibisabwa bikwije donc bisabwa n'amategeko bikwiye kugira ngo muri ako karere hatangurizwe mu inyigisho za kaminuza nta nkeka tuzobirekwa. Mugabo hari bisabwa bitarakwira aho murumba yuko tutotangura uruhusha rw'uko biba. Aho rero ishure kaminuza ndazi yuko ryabisabye, yarabisabye muri Commission Nationale de l'Enseignement Supérieur. Umunsi iyo Commission Nationale yaduhaye avi tuzoyiga hanyuma tubirekure kugira ngo tumaze kubirekura niho bizoba byoroshye cyane kumenya yuko ibisabwa bikwiye cyangwa bidakwiye.
Umushikiranganji Gaspard Banyankimbona amenyesha kandi ko ukongereza ibigo bya kaminuza bisanzwe biri mu mugambi. Aha rero uretse ikigo kimwe kiri mu ntara ya Gitega cya kaminuza y'u Burundi hamwe n'ibiri mu nteguro yo gutunganywa mu ntara ya Bubanza hamwe na Cankuzo, nta kindi kigo cya kaminuza ya leta kirashyirwa hagati mu gihugu. Ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse arakenewe nino kuri we duce dusozere ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi. Ntuti bakunze mariko muracumviriza tubakengurukire bivuye ku mutima twongera tubipfuriza kubandanya mururanirwa mu vyanyu no mu banyu. Diane Nahazwe Ingenieur Nadjuan hamwe na Innocent Kimenyi twari dufatikanije muri kino kiganiro wanyu mu ntara. Tubatumire mu biganiro vyacu biri imbere. Muri vyo harimo ikiganiro muri isanga muzakurikira saa kumi gushika saa kumi n'imwe ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Igihe c'isaha cumi na zibiri turaza kubashikiriza amakuru avugwa mu Burundi. Igihe c'isaha imwe na ico ni gice tuce tubashikiriza makuru arambuye yavugwa ku isi na cane cane muri Afrika. Mubandanye muryoherwa n'urutonde rw'ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye aho muriherereye kandi mubandanye no kujya ku mbuga zacu zitandukanye abawe zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com canke VOA radio yacu aho ni kuri Facebook. Mugire umunsi mwiza mubanye no muvyanyu.